yenteri rano y'ugwaruka mu gusubira kubaka igihugu kirangwamwo amahoro n'umutekano ku barundi bose.
Gwaruka, waba uri mu Burundi canke mu mahanga, urafite ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawe. Radio Inzamba iraguha kanya kugira ngo utange intererano yawe.
Ni mu kiganiro dafite ijambo.
Kaze mwese mu kiganiro ndafise ijambo no musi gishimikira kuri bimwe mu by'umukuru w'igihugu wiyemeje mu kurongora igihugu mu ntumbero yo kurwanya ubukene n'inzara. Aha ni mu gihe itariki 18 z'uku kwezi yari akwije imyaka 3 ashitse ku butegetsi. Kuri mikro muri kumwe na
Francine Kanyange.
Ndafise ijambo.
Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ashitse ku butegetsi itariki 18 ruheshi 2020 mu byo yiyemeje kurangura harimo guteza imbere igihugu kugira ngo kive mu bukene. Niho yashyizeho n'icivugo cy'uko umufuko wose woronka amahera umuntu nawo ukaronka icyo ufungura. Aha yari mu ntara ya Makamba.
Tubitanguza urugamba rwa nyinzara murazibuka, twavuze tuti umuntu wose utegereza kuronka icyo urya mu Burundi. Kandi ndabona yuko ku bice 80% kwijana twaramaze gushika ikivi. None ubu rero bikamurundi rugamba, tuvuge tuti umufuko wose utegereza kuronka amafaranga. Ntibishoboka. Kuva ubu rero dutanga urundi rugamba, umufuko wose utegereza kuronka amafaranga kugira dushobore kugura amabati, tugure isima, tugure impuzu, tugure ibikenewe byose kugira ngo ubuzima bwacu bumererwe neza. Dushaka yuko umurundi aroranirwa. None tuzoranirwa gute mu mufuka atakiriyo? Kuguma kwifuza ibyo tutihingura kandi byoshoboka. Rero tugwize ibiterwa byo mu kamari.
Inyuma y'imyaka 3 iryo hangira umukuru w'igihugu yoba yarashyitseko, ugaruka baratubwira uko babibona.
Iri ni ijwi ry'umunyagihugu yababaye kandi yatumuye ushiraho rishimye uribabarire wongere ubyumvire ntukifuze kwegera umunyagihugu.
Ivyo ukora turabibona, ivyo uvuga turabyumva, hari ivyo ukora ukaba wihinyuza, hari n'ivyo uvuga tebika.
Ari mu Burundi ati ibyo umukuru w'igihugu yari yiyemeje aho kujya mu ngiro ibintu byarunyutse.
Ihangira ry'uko umuntu wose boronka icyo utamira, umuvuko wose ukajyamo amahera. Deno bavuga ko rwabaye ruririmbo, rwaheranye n'iyo minsi nyene rwaririmbwe. Kuko ugiye kuraba mu gihugu cy'u Burundi aho gutera imbere ahubwo twateye dusubira inyuma. Ugiye kuraba ingene ibintu byadoze ibiciro, ugiye kuraba muri iyi myaka 3 ingene inzara yaba inzarizo inzara mu gihugu cy'u Burundi. Kuko nk'ikiro cy'umuceri cyagurwa 2005 muri iyi myaka 3 cyaradoze kikaba kijya kuri 4 n'ayandi. Ikiro cy'ibiharage cyaraduze bishobora kuri 3 na. Urumva ko ubuzima bwazimbye biteye ubwoba. Ubuzima bwazimbye ku buryo bibabaje cyane. Rero njyewe nk'ugwaruka navuga nti ahubwo kuva yivuzwa nenga na gasema. Kuva yivuzwa nenga na gasema niho ubuzima bwaciye bwangira nyakwanga. Ko kurambye uwo yasubiriye wewe haragera igihe agakura amakori ku mfungurwa hakabigabanuka ry'ibiciro, abantu bose bakayimenya. Ariko ubu hari n'igihe bavuga baganirira na taxi ku biribwa rimwe rimwe, ariko ntacyahindutse. Muri ubu Burundi bwacu abantu barashonje, ibiciro biraduga, ubukene bw'amahera bukaza. Sikuvuga njyewe ntacyahindutse, nkavuga nti narahari akora nk'intwari nyene haricho hindukana handi ho nkugwa kamaratana umwa namarata dashemeshe
Masuri ari muri Sudani ati naho umukuru w'igihugu yabivuze nta nguvu yashizemo kugira ngo bije mu ngiro
Perezida wacu Evariste Ndayishimiye na utoreka kumushimira kandi ntawo byirengagiza kuko numukozi numukozi twarabyumvise mu kwiyamamaza twarabyumvise musarahira twemerera yuko umunwa wose n'umufuko bizoronka ibyo kujya umufuko ukaronka amafaranga yo kubika yarabivuze ibyo ntawe tubimushimira ariko kuva bivuze byaramunaniye gushyira mu ngiro sinzi rero ko zabaye ingufu nke afise ku butware bwiwe cyangwa ko igihugu bakigabuye cyo bakitwagwa kubiri ko hari abandi baba bagisangiye ku ruhande bafata itegeko na bagafata irindi kubera ko nticyumvikana ukuntu umuperezida wemerewe ikintu abene gihugu kandi ariwe afise ububasha hama kikananirana kandi ariwe mutware dufise wa nyuma ariwe uhagarikira amategeko kira kintu butungane kira kintu ariwe nagihagarikiye
Masudi ati mukuru w'igihugu nashize ingufu mu gushika kwihangiro yiyemereje
ariko nk'impanuro kuri leta no kuri nyene ntako igikorwa cy'ubutunzi mu gihugu kizokwigira kiba neza nta muco uzokwigira uboneka mu gikorwa cy'ubutunzi mu gihe leta idahaje kwivanga muri byose leta ikeneye inyungu z'umunyagihugu ikeneye gukora kugira umunyagihugu yunguke none iyo leta iterambere rizoboneka ryari mu by'ubutunzi umunyagihugu ateye imbere leta itamwemerera ba muganga sahabu leta ntibemerera kubakora ni benshi leta yanyaze ibyabo yarirukanye amamotiviki imiryango myinshi amatongo leta yihariye ivyo byose abigiye ko nyine akabiraba akicara aravuga ati ubutunzi bw'igihugu bwaranyazwe no kagwikanaka cyangwa bwaranyazwe na leta umwene gihugu yadatunze igihugu ntikiba gitunze nkuko yari yatwemereye umunwa wose kuronka icyo ufungura mu miliyoni ziri mu Burundi umufuko wose kuronka icyo ubika iyo abikora nk'uko ibyo bintu byose mvuze biba byaragenze neza rero akwiye gukora avuga ati mpaye nkora kugira nshike kwihangiro ry'ibyo niyemeje cya gihe ego yaba yashyitse ku butegetsi bigoye ku butegetsi hari akagukiye hari igihe amafaranga y'igihugu abivye ariko nimba n'abatabafashije koko mu kuva imyaka itatu iheze ariko atwara turangije igikorwa cy'ubutunzi ahubwo cyagiye kinyika kiyongera kurusha uko byari
Lance ari mu Burundi ati ibyo yavuze ntabyo arashaka ko kuko n'ubundi abarundi baracugarijwe n'ubukene uretse akagwi kamwe k'abarundi
mu migabo n'imigambi yari yashyize imbere yari yiyemeje ko umurundi wese ategeze ufungura neza kanatsinda bakanagira n'amafaranga ashyira mu mufuko ariko ivyo ndagaruka ko ndanavyemeza ko byabaye mu majambo bitabaye mu bikorwa kuko uravye umurundi uyu munsi ko abayeho ubuzima bugoye ariko ibyo nkagwa nkagaruka nkibaza nti byo yoba yabivuze yisunze kakagwi kari muri leta yiwe kandi na nyene tegezwa kuba arimo kuko niko ka afite amahera mu mufuko niko kajya neza kuko uri kuraraba wa munyagihugu atora umushikiranganji cyangwa agatora umukuru w'igihugu ubuzima bayemwo n'ubuzima bugoye cyane
naho usarerekana kandi kubitari bike mu by'umukuru w'igihugu yiyemeza bidaheza ngo bije mu ngiro
nkibutsa muri iyo myaka itatu hari ababuzwe irengero hari imfubyi n'abafakazi ubundi iyo umukuru w'igihugu arahiye gutwara igihugu icya mbere arekura imbohe za politiki icya kabiri aragirira ikigongwe abakwije imyaka yo gufungwa mugabo umukuru w'igihugu yarayivuze ariko ntivyagiye mu ngiro tukibutsa ko n'abagize ngo barekugwe hariho benshi baciye banyuruzwa aho tukagaruka kubanyurujwe igihe umukuru w'igihugu yishikira ku ibohero rya Mpimba ikaba yateye akababaro n'agahinda mu miryango ku ntwaro yiwe hari imfubyi n'abafakazi bibonekeje mugabo ukumva aririmba amahoro demokarasi ndibuka ko yanavuze ko yipfuza ko abicanyi bose bokora ibindi byaha byose mugabo icyaha cyo kwica bakakireka ariko ibyo byagiye mu ngiro ndibuka ko akirahira twari igihugu cy'u Burundi yavuze uko hari akagwi kari kica abantu kakanyuruza abantu ariko niba ko kagwi ntabwo karaje imbere y'ubutungane rero umukuru w'igihugu yavuze ndayishimiye kandi nkugaruka ibyo yavuze yavuze mu majambo ntiyayivuze mu bikorwa yaravuze ko asoba intwaro rusange umunyagihugu wishyire yizane mugabo ubu igihugu urabona ko kigizwe n'umugambo umwe ingendo yo gukumira kabarya nawe nayo rero umukuru w'igihugu uyu munsi navuge ijambo yongera rishyire mu ngiro yararize ku by'ubutungane ariko n'ubu biracyari wasi wasi rero nkugaruka by'ukuri nkanje turacyari mu ya ntwaro ya mpinga yanje yo kuboreza igufa utavuga rumwe na leta utari mu mugambi wiwe intwaro yo kuvuga ngo naka ndamukeneye ariko iziga imiliyoni zitanu urumva sikuri biracyateye agahinda umubabaro
umwe politike nabarira arawubeshu munyagihugu uti umfashe mucyamufasha yamari uwashyitse ntiyuwicaye iyo ukashyitse ntiyuwicaye tugendera mu mituka myiza mibi twiyamira mu nda y'indege tukiye twagira amaguru
kesi ari muri Canada abona ko ibintu byose umukuru w'igihugu avuga byo kurwanya ubukene n'inzara biba amasigara cyicaro
mu myaka itatu ntiheze neza ashikiriye uburamazi bw'igihugu ibyo yavuze byose bashaka abarundi barambwe icyo bafungura baranga amafaranga bashyira mu mufuka byabaye buzwi n'umuyaga gusa kuko uno munsi abarundi barakenye abarundi barashonje nk'ibirenze urugero ibihugu byose bya East Africa abarundi nibo ba nyuma bukenye gusumba ibindi byose ndetse n'abitumwa n'abategetsi bakomoka muri uwo mugambwe kubera gutinya ejo hazoza uburonka kanoti arakenyereza abanyakora kamara amaza batege batwara amafaranga akora mu gihugu kubera bayanyegeje bayanyegeje ni bande nabo n'abandi bamwe bambaye umwambaro wa serendete efutende n'abandi bicara mu biro baronka amafaranga n'igihugu mutoya ntoya pero baca bayanyegeza kubera iki batabona ejo hazoza ntihazaba hameze baca babika amafaranga mu ihembe abanepfo rero yahinduye amafaranga kandi byagaragaye ko benshi bari banyegeje mu mazu hari bajya bayaronka nyine bayiba ibyo byose bigaragaza yuko ibyo yari yavuze ni bya binini akunda kuvuga ntabwo bisohoye n'umuyaga nta kintu na kimwe yigeze avuga cyafasha abarundi kigeze gushyirwa mu ngiro inzara irabicamo igacika ubukene burabicamo igacika imyaka itatu rero nta kintu kizima neva yigeze kurira abarundi mu ntibo shima ni yo majyambere gusa y'abanyepolitike yo kuryohera abanyagihugu ya mvugo y'ukoresha ariko idafigiye mu ngiro
biba ari mu Burundi ati aho kugabanuka cyangwa guhera ubukene buguma bwiyongera
iryo hangiro yiyemeje ntabwo ryashyitse mu ngiro ntabwo ryashyitse mu ngiro haba ku kijyanye n'icyo gufunguraho cyarasubiye inyuma cyane kubera yuko mu myaka itatu bamaze muri hibonekeje ubuke bwinshi cyane bw'ibifungurwa ndetse nk'uyu mwaka wo urayuhize 2022 no mu ntango z'umwaka w'2023 habayeho inzara nyinshi cyane mu gihugu aho abantu babuze ibifungurwa ibifungurwa biraduga ku masoko ku rugero rurengeje rutari bwaboneke mu gihugu cyacu cy'u Burundi rero tukabona yuko ihangiro yihaye ryigeze rishikwa ko rero iyo umunwa utabasha icyo ufungura na cya hangiro rya kabiri rijyanye n'uko umufuko wose uronka amafaranga ntabwo rishoboka kuko iyo abantu bashobora kuronka ibyo bafungura bisobanuye ko yari ufite amafaranga ku isoko agezeho ashobora kuba aronka ibyo afungura, ariko ku bw'ibyo byose nta na kimwe kigeze kija mu ngiro, kubera ku rugero dufise guno munsi igihugu cyacu Burundi kiri mu gihugu abantu benshi bakenye amafaranga, na cyane cyane urabye hirya no hino habaye ihungabana rijyanye n'iby'ubutunzi abakuru b'igihugu, nimba leta y'ubwayo idafise amafaranga ishobora kwifashisha kugira ngo itunganirize imigambi yayo, hari akantu rero abanyagihugu itwara, mbega bo bafise amafaranga kandi leta nayo atayifise, mucamwumva yuko rero namwe ihangiro yihaye ritashitswe ko kandi rigoye no gushika ko turabye umurindi w'ubutunzi igihugu cacu kiriko.
Nibanga ati ubutegetsi bworaba ahabaye tunenge bukakasora kugira ngo icyo kivugo kije mu ngiro,
tugasaba rero leta ya ndayishimiye kuraba aho byagoranye kugira ngo ihangiro yari yihaye ayishike ko, ama kandi yagerageze kubandanya uko ariko arakora kugira ngo na cyane cyane abapfukamitse amavi igihugu munda, na cyane cyane ibyo kunyinyura ubutunzi no kugira ubutunzi budashobora gusobanuka inkomoko yabwo, abo bantu bashengezwe bashikwe imbere y'ubutungane Burundi babimenye, abamakungu bamenye, abantu bari bapfukamye igihugu munda batuma abanyagihugu batobatu nabo bataronka amafaranga, n'ikindi yogerageza bakagira yindi politiki nziza ituma Burundi cyangwa igihugu cy'u Burundi kigira amafaranga y'agaciro, kandi n'amahera yacu nyine ubwacu y'amarundi akagira agaciro ku isoko, ku isoko ndetse abanyagihugu bakayarondera bakayaronka. Turasaba rero kwikubita agashi kugira ngo ubutungane kandi bukore, ndetse n'amahangiro yose bihaye aje mu ngira kugira ngo igihugu cyongere kugira yindi shusho nshasha mu by'ubutunzi no mu byo imibano kandi ndetse no mu iterambere.
Nelson ari muri Kenya ati ikivugo cyabaye nk'indoto kuko Burundi atanabwe bwateye mu kugwanya ubukene n'inzara mu banyagihugu.
Mbona yakora kuko navyo bintu byose ntashobora kubona abene kugurishwa n'inzara amahera n'uduhera bari bafise ko batumye ngo batwakwa ngo dusore kuri kone amanangwa akeneye kubateza imbere. Iyo bateza imbere yari kuvuga ati abene gihugu dufatiye ku mutumba cyangwa ku ntara ntibarabona zirya miliyoni nka zikeyigeze gutanga mu myaka iheze ntibaronka ayo mahera amanaho biyungu bagende bararaba ukuntu byogenda cyangwa naho bagire nk'ahandi nimba akeneye ko mauro mchiwike na uko mwone niyo mkuko na waka tulichubika barari awe ni kiu nipa wakete mza uko barari si wotangura waka wapasha kuka wakete mza uko lata chivishwa shi jimchi nireshi chandi imari ziki mkuzi ni kwa zinga zinga ula zinza hawa karabano kutari yisho kwa mmahanga wikaje mwoni kone ya leta ni jishi kandi zose wikaje mwoni ya iya wakete leta mbwani ya kule na wanji hizo ni wabiko wafasha wabwe ni diyo wane na wana nacho hivyo wafasha ya hapo na nacho hivyo maliye kiyo sanzo mba mbo dupe sinza havu mbaka wogwa andaru na nza havu rufiti ute mbele gusu mba tukete tukete nza havu nizo nza havu mba zima ziki chani zi nando kise mba zima ziki atati wa dufashichi kiko tuli tegele ni saracha utumbo ya kia mezo na ali na mawarabara na aki ni wabawa wata mwepo wata jikwara na ni na mkulibu kutita kutuwara
wa munya gihugu ya dushira akama ni ndeke ratumu akama likara unga yeme akama nuko wakubizuku akama yugari jenu ukenu ya kikwa na madara na bugwe agize ngwara funze na same changa kafungwa tachazizi.
Ahani naho duherahereje ikiganiro ndafise ijambo, twagarutse ku kivugo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yari yiyemeje gushyira mu ngiro agishikira ubutegetsi haraheze imyaka itatu. Icyo nacyo ni cy'uko umunwa wose woronka icyo ufungura umufuko nawo ukaronka amafaranga. Ugaruka bati uwo mugambi ni mwiza ariko nuko atawo yigeze ashikako bamusaba gukura inamba nyizose nishigwa mu ngiro gico kivugo kugira ngo abarundi bave mu bukene bubugarije muri iki gihe. Mwakoze mwese mwaduteze amatwi twifurije kururanirwa na uko gatatuza.
Cari kiganiro ndafise ijambo mushikirizwa na Radio Inzamba agateka kawo.